Kumusu wakabili ruta anguye habura nishijuwe ya masura bili ya kabara wa polisi wa bili wa hura baro ngoyo murgui wa polisi wa rujejwe ukingiru uzima bugiwe. Abo vale ngukishijwe kubega yari ya safze kovaja kumufu gila kuchaha ya gili zuwa chukutungi virguanisho wa dafiti uruhusha. Vasanaba avu guruza nije muvze wa avuze kubega wambele ya siguye komu ibisi kanyigihe ya rangi jikiri ngochiwe ya sizele se mugenziwe virguanisho vzose vzari kukirimba kwa abunyoni. Numugi wasigi wa mabanga we avuga komu unyuma ikangu yabona igisandugu kindi atari yeretswe akavuga ko atigeze amenya icyarimo ni kumwe mu bari mu rubanza bwo kuri uyu wa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone adusaba kumwidondoro wiwe tutovuga kuri uyu wa mbere General Bunyoni yari yabitabaje kugira baze kumusurira kucaha cyo gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha mu ntayikese kuri uyu wa kabiri yavuze ko abakoze amatohoza n'isaka bongereje nankana igitigiri cy'ibirwanisho basanze kumuhaniwe yonge agidati igitanga jenu kwa ministeri publike itigeze yandi kinimero ya bulikirguanisho chato wiwanje kuruyu wambele yari ya vuzeko nibikoho vitera marokete vzapuye igendereza nigipolisi vzasanziwe haba mwagiriza babishize mugitigile chivirguanisho yara atunze unyoniwe ya bulanishijwe kuchaha kimwe chukutuku mkuru igihugu muvzari bisanzwe kurutonde rguata angajwe nibiro vzumushkiza manza kizigenza wa republika mugabo mumizi hiongere yeko icho kuita umushikanganji wambele ya mazina ibikoko sentare yemeza ko mu biganiro kuri telefone no mu butumwa bwanditse bunyoni n'umufaso ni wiwe bitumushikanganje wa mbere w'ubu Gervain de la Cobo Chimene kubga sentare zo bisano kwa kwa mutegetsi ubumuntu arenge yome bunyoni yasiguye avuga ko arakazi na kubuhiza bita Gervain de la Cobo cha kandi bazanye ko nabandi bagenzi babo igihe bari bakiri ku rugamba barwanira mu murwi warwanya ubutegetsi wa CNDD-FDD wahavuye uhinduka mugambwe uri ku butegetsi mu 2005 inyuma y'amasezerano y'amahoro ya Arusha mu mwaka w'2000 kubyerekeye gutuka umukuru w'igihugu sentare yasubiye kwerekana ubutumwa bwo muri telefone yandikiranye na Bob Rugurika umuyobozi wa radio RPA ikorera mu buhungiro aho yita president Evariste Ndayishimiye kwa livuvuzera nigikoresho gisamira gikoreshwa mu gucuraranga cyane cyane kizwi muri Afrika y'Epfo cyamenyekanye cyane cyane mu nkino za nyuma z'ikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'2010 Useruka leta mu rugo rubanza yasomye ubwo butumwa bwagira buti dushire ingufu zose kuri vuvuzera kugira dosiye tuyihutishe ivyo ku bwuserukira leta n'ubutumwa buhinyitse bwavuga kuvyerekeye gutembagaza leta n'umukuru w'igihugu Useruka leta yavuze kandi kwico gihe rugurika yari yatanguye yandika sa amafaranga bunyoni bunyoni yamwishuye mu gifaransa ati très bien je vais tout faire bisigura mu kirundi ngo ni vyiza cyane nzokora ibishoboka byose Niko ubutumwa bwanditse bwasomwe mu ntaye cyese nuwagiriza bunyoni bwavuga muri sentare General Bunyoni yagaragaye inshuro nyinshi abwira userukira leta muri urugo rubanza ati reka amaranga mutima n'ibishobisho werekana ivyemezo n'ivyagirije ivyawe aho kuvuga ivyo wiyumvira gusa nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitwiganiye kubijanye n'ico cyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu yongera agira ati nimuzana ivyemezo niba hari amajwi cyangwa ikindi kintu kivyerekana yongera ko ati umuntu hanirwa icyaha kugatwe kiwe bwite mu mategeko murarenga usaba Bob Rugurika yavyanditse bisigura sentare yavuze ko naho atavyanditse wenye nubwiwe yemeranije n'uwavyanditse kubera atari kwishura ku bintu batazi iyo bija niyo biva kuri uwa mbere Bob Rugurika yabwiye ijwi rya Amerika kubishikirizwa n'uwahoze yamushikanganje wa mbere mu rugo rubanza abifata nk'ibitutsi arenga yome bunyoni yahagaritswe mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka akajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko kuwa munani ukwa gatanu imbere yo kungururizwa mu rya Gitega ku murwa mukuru wa politike afungiwe yabashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera president Pierre Nkurunziza yarisomambike wa bunyoni amaze kwiregura ku vyaha bine kuri cyenda yikekwa ko abandi mubaruye gukurikirana urwo rubanza batubwiye batangaye bati ariko aravuga n'ubafisi ijwi igitegetsi kandi biboneka ko avuga n'ubwenga nazi mikenyuro y'ingene imanza ziburanishwa urubanza ruzobandanya kuri uyu wa gatatu mu ibohero rikuru rya Gitega aho bunyoni afungiwe kuva mu kwezi kw'indwi umwaka atagihindutse nk'uko amasoko yacu yo mu butungana bitwemerera uru rubanza rubwirizwa kuburanishwa y'indwi gahera hamenyekanye ibihano sentare isabira wahoze ari umushikanganje wa mbere w'u Burundi yafatwa nka kimwe mu bihangange mu gihugu cy'u Burundi kugera igihe yatabwa muri yompi giturumbuka eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.